mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumera Joe Diane na Hazo Ndongwe ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Mu gihe cy'amatora ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri ico kibanza bigeze bitomogwa neza. Ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana.
N'umushikiranganje Isabelle Ndahayo ajejwe injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko asigura bimwe mu vyatumye u Burundi bwitwara busaba ko umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango yokombogwa mu mabanga arimwo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo base ko badashobora gutanga amafaranga igihumbi c'amakongomani basabwa ngo hasanugwe isoko yo mu Rusenda. Turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko imbere yayo makuru yose nciye ku masonga n'andi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndababwire muri make ko abimukira baharurwa mu bihumbi bagwiriyemo abanyafrika baba muri Israeli batanguye guhabwa ivyete bibasaba gutaha iwabo ataruko bagatabwa mu mvuto. Umwe mu bajeje gutanga makuru mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Israeli yavuze ko aberwa n'iyo ngingo hari abimukira barenze imyaka 18 badafise ivyangombwa baharurwa mu bihumbi 38. Leta ya Israeli mu ntango z'ukwa mbere muribuka ko yemereye amadolari 3,500 uwese ashaka guhunguka canke kuja mu kindi gihugu ku bushake bwiwe atagahato. Ibihugu nk'u Rwanda n'Uganda vyemeye kwakira abimukira bari ku rutonde rw'abibwirizwa gutaha vyagije kuba biriko birakora urudandazwa rw'abantu biciye mu masezerano yo mu mpisho vyasinyiraniye na Israeli ivyagirije ivyo bihugu vyompi vyamirira kure. U Rwanda ruhakana ko rutigeze rusinya ayo masezerano. Ibiziga 16 vyabimukira vyararobwe ku munsi wa gatandatu ku nkengera za Maroc kumuhora ugana kuri Espagne aho abatari bake bamye bagerageza guca kuva mu ntango z'uno mwaka utanguye. 15 muri bo bamuka muri Afrika y'umunsi ubugaragwa bwa Sahara hundi umwe nawe ava muri Maroc nk'uko vyatangajwe kuri no w'Imana n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP inyuma y'amakuru yahawe n'ibitaro vyo mu gisagara ca Nador mu buraruko bushira uburengero bwa Maroc ahari ivyo biziga. Ibiharuro vya nyuma bitangwa n'ishamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi n'abimukira OIM vyerekana ko Espagne yabaye urwinjiriro rugira kabiri rw'abimukira bagana Uburayi aho kuva mu ntango z'umwaka 2079 ariho baciye mu gihe Ubutaliyano buza imbere kubagera ku 4,256. Igihugu cha Costa Rica kuno w'Imana caratunganije amatora y'umukuru w'igihugu mushasha aho abakandida mu miyamamazo bashimikiye cyane ku kibazo cy'abana bahuza ibitsina. Abakandida 13 nibo bariko bahiganirwa kuzosubira Perezida Louis Guillermo Solis ibwirizwa nshingiro ritemerera ikindi kiringo cya kabiri ariko ubutahukana intsinzi ntagaragara mu gihe hatanumwe utsinda ku majwi 40%. Babiri ba mbere bazoca bongera guhiganwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. ahandi mushobora kumva canke mugakura amakuru tubashikiriza ni kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Itariki zitanu kwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri, zitanu kwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'umunani, imyaka mirongo ibiri n'itandatu irarumanye umunsi ku yundi. Uburundi butanguye guhimbaza ubumwe bw'Abarundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel D'Antoine ariko akurikirana ibirori ko bigenda mu ntara ya Gitega, ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Fidel, amahoro ngahe Gitega?
Amahoro neza cyane.
Kuri uno mwanya tuvugana ibirori bigeze?
Umwanya tuvugana ibirori birarangiye. Umukuru w'igihugu arahejeje gukiriza ijambo. Abashyitsi rero bari baje guhimbaza ibyo birori, bariko barurira imiduga baja ahategekanijwe ikibanza cyo kwivuniramo umusasi.
Ni bande bandi usibye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bategetsi bakomakomeye bari babyitabiriye?
Bandi bategetsi bari baje hari mukurikiye abashikiranganji batatu bo muri leta yiwe. Hari haje kandi abashingamateka batandukanye, cyane cyane abashingamateka batowe mu ntara ya Gitega.
Bagiye barafata amajambo uhereye ku mukuru w'igihugu, bikuru bagarutse ko
wavuze umwanya munini, twavuga ko ari umukuru w'igihugu inyuma y'ijambo ryashikiritwe na buramatari w'intara ya Gitega atanga ikaze. Umushikiranganji niwe mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza niwe aciye afata ijambo nyamukuru, aho yagarutse cyane cyane ku majambo y'ubumwe, avuga ko ubumwe, aya masezerano y'ubumwe bw'Abarundi intaho yabaye, Abarundi bari basanzwe bafise ubumwe kuva ku ntwaro ya cami, ariko hagiye haraba Abarundi abo yita bampema yuzuye bagiye barabutosekaza. Avuga ko ubuye ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira ngo ubumwe bw'Abarundi ntibuze busubire butosekare.
Hama inyuma imbere yiwe waruvuze ko na buramatari yari yagize ico ashikiriza.
Buramatari ahanini yavuze ku bijanye n'intara ya Gitega, aho yavuze yuko abanyagitega bifashe neza, nabonye niko haciyemwo mu biringo vy'ivyago nko 93 abanyagitega bagacanamwo. Ariko muri rusangi ko uyu munsi mukuru ushitse abanyagitega bafatanye mu nda.
Urakoze cane gose Fidel D'Antoine Nsabimana, tukureke ubandanye ukurikirana iyo nkuru, hama turaheza tugaruke ku makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze cane Diane.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ko yakiriye ibirego by'u Burundi bwitwaye busaba ko umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango yuva muri ayo mabanga. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru utwara iyo sentare, yavuze ko mu kwezi kwa gatatu urwo rubanza ruzoba rwaburanishijwe kandi rwasomwe. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yari mu banyamakuru bahawe ico kiganiro, aratubwira ibindi kw'ino nkuru.
Uburundi bwemeje ko bwatanze birego bibiri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Icya mbere kivuga ko amategeko yose agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahonyanzwe mu itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga mu kibanza cyo gutwara inama nshingamateka y'uwo muryango. Ikirego cya kabiri gisaba ko sentare yotegeka ko uwo munyarwanda avaho hagatogwa umurundi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ku cicaro ca Yase, utwara iyo sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Emmanuel Ogirashebuja yemeje ko ivyo birego bikwije amategeko kandi ko vyakiriwe.
It's official they've brought the case and
turabitangaje cese ko ikirego c'u Burundi twacakiriye. Ikindi kandi twaramaze no gushira ugo rubanza ku rutonde atagindutse rizoburanishwa mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, kandi twifuza ko ruzorangira muri uko kwezi nyene. Amategeko y'umuryango aremerera umuntu ku giti ciwe canke igihugu kanaka kwituriye sentare. Ni muri iyo ntumbero ico kirego Burundi bwakizanye.
So that is possible that a country can bring a case it's provided for here.
Mu kwezi guheze umushikiranganji Isabel Ndahayo ajejwe injira ry'u Burundi muri uwo muryango yabwijwe rya Amerika ibujumbura igituma bashimye kwitwara muri sentare.
Amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse. Mu gihe cy'amatora ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza, ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana. Aho gutanga insiguro zitomoye, habaye umusimikano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi.
Haraheze indwi zibiri iyo nama nshingamateka itanga ibikorwa vya mbere I Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari yo Sentare igituma ibikorwa bibandanya kandi kimwe mu bihugu bigize uwo muryango caravyinuvye.
In terms of activities of the YALA, I think that
kuvyerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka biriko biraba by'ukuri byabwirizwa kurindira uru rubanza rugahera kuburanishwa n'ingingo igasohoka. Ariko kubera ikibazo kiri muri Sentare, reka tureke kwinjira mu idonido twava dusanga tuvuze byinshi.
Details of it.
Igihe ayo matora yaba itariki 19 z'ukwezi kw'12 umwaka uheze, ibihugu bine gusa kuri bitandatu bigize uwo muryango nivyo vyonyene vyatoye Martin Ngoga umukuru uyo nama nshingamateka. Ivyo navyo no Rwanda ari naho Ngoga ava, igihugu ca Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe abashingamateka b'Abarundi hamwe n'Abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko nivyavuyemwo bitabaraba. Abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka muri Kenya yavuze ko atamategeko yaho nyanzwe mu matora yabaye.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase ni Murundi. Urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko ni inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe, hoba ingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri vyazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya Yase.
Kuharibu biashara ya jumuiya.
Mwijambo yashikirije amaze kurahira watangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye benshi bamutoye, ariko yemeje ko n'abatamutoye bazokorana neza. Yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe, acasaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo. Naho Burundi bwanse ivyavuye muri ayo matora bukanatanga ikirego muri Sentare, abashinga amateka baserukira ico gihugu baritavye ibikorwa vyo nama nshinga amateka biriko bera mu Buganda. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ubunaho dukubitire mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Mbere yuko duhava duca dutandukira amakambi, amashure amwamwe mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ugarijwe n'ubukene butuma adashobora kuzitira inyubako akoreramwo, ivyo bigatuma abahita bitiza ayo mashure mu gihe bafashwe n'umusonga aho baba bageze. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Ibirasi abanyeshure bigiramwo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusangi ahanini byubakwa mu ntererano y'abavyeyi. Ku mashure amwamwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo bavyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka. Naye kubijanye no guheraheza inyubako nko gushira ko imiryango hamwe n'amadirisha bigakogwa na leta. Ko kuri rino shure shingiro rya Musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda, ibirasi bimwe bimwe bitugawe abahita bavyitumamwo, ivyo bigatuma abanyeshure bama bazindukira mu bikorwa byo koza amazirantoke banasanga yasizwe kukibaho no ku ntebe bicarako. Uyu mwigisha wo mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasaha menshi yo kwiga.
Barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe indani tukagira ibibazo gose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyene uravyumva. Amazerano kiyashizeho undi muntu utazi urumva ko ari kibazo kigoye kuyakura. Turabona ko abana nyene babaye jene turabahohoteye natwe nta kundi byogenda barayakura bakoresheje isuka cyangwa power akabakorokana bikaba nabi gose. Hari n'igihe bayasiga ku rubaho mwico gihe rero akazi kaba gafuye. Ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane.
Ushitse no kuri rino shure rya Bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi naone uva kukubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nkuko indongozi zishure zibivuga kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazirantoke abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru. Uyu numwe muri bo
mukuri tuko turiga uradusanga mu ishuri abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru eka usohotse no ngahanze ni buhagaranga imbere y'umuryango kuko umuntu kuba mwisi gose cyane eka aho bakorofye birarenze na muntu yo hagarangaha yotsa yiruka.
Ibintu byunyugwa nuko nubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshuri. Ku banyeshure 1,600 bahiga bakoresha ubugera kuri 12 mu gihe bwategerezwa kuba 24. Vyongeye iri shure shingiro rya Bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise. Imbere yaryo hakaba utuzu twidandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure Nzabarantumye Samson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa.
Ahanini twobita ku bantu batangwe kubaka amashuri kuko bayubatse ntibayugaye batayugaye n'abanyeshuri bagomba bagira ntibagomba bagwira hama murabona gakwegere stade iyo hari umupira abashayo bose bafaho baroye ntibarabati tugenda ni muri kajya kanako kabigenewe ashafaharoye hama rero ugashukora n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta nuwo babuza ngo rehakujaye ntiho musha mbona uwo munuko zanana ngaho nshi tuma mu
Ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane. Abanyeshure babwirizwa kwama baza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe.
Misi yose twaba tuza twikoreye amazi tukakoropa mugana abana baca bahagira nabi.
None munsi natwe twaje tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye.
Mwaje muzanye iki?
Amazi
yo kugira iki?
Yo kuhakoropa.
Aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo. Uyu mwigisha avuga ko bafise amakenga y'ingwara.
Murumve ko hamaze kuba kanuko na kanuko nuko atari byiza ku muntu kumbere ngira ngo zova mu tugwara kituzi zova mu izarizo mwe byo byose ahantu hose atari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka.
Ku ruhande rw'ababyeyi ubaserukira ku ishure rya Lise Bubanza Bigira Imana Rui abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo. Zimwe mu nzitizi ababyeyi n'abarezi bashira imbere y'ukubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu babyeyi abajeje intwaro batarimwo nk'uko abayobozi bari basanzwe babikora. Ibyo byatumye hamwe ababyeyi banka gusubira guterera ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana ababyeyi. Uko biri kose abayobozi b'amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure. Ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye duce tuja mu Kirundo naho aho haje yukweza abategetsi biyo ntara bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori vyokeje kumba barabara n'ingingo basigura ko ije gufasha abanyagihugu gukinga inzara ariko kubakora uyo mwuga ishavuriraniga bemeza ko bari babeshejeho n'utwo tugori. Jean Bosco ndarurinze numenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo.
Guhagarika ubucuruzi bw'ibigori vyokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo. Remi Bigira Umusase, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano, aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo.
Mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira kotswa ku ibarabara canke mu isoko canke ku bubare kugira ngo abene igihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma baronderemwo umutsima. Twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho gitegwa cy'umwumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwara ya mozaike twabonye uko ibigori bivyo bica bisubira mu gishingo cy'imyumbati.
kubahora batunzwe n'akazi kokotsa ibigori gusa n'ubwavunikiyemo umudahara.
Jongarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyene mu utwo tigori iyo tubonetse tukatwotsa tukaronka rasiyo abana bagafungura turetse nico hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki kandi akifashije umuntu akagora n'agahoza kamba muganga nkawe bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima
twaradandagiza nyene bera je nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamo amahera yo kuriha inzu n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzwa cyangwa dusohore.
Bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho kumvo zo kutabona akazi.
Kera tana kimwe dukora ubunca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2002 hari ubwo ndawuronse no munsi ejo nkawubura abana bakajyana umwe we yarahebye arigira ni Bujumbura n'amashuri arayata niyo yibereye izi rero cyo mwodufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'uko twari dusanzwemo naho tubasaba yuko bo turekurira tukongera gukora ako kazi nyine twakoranye tukaraba ko twaza turaronkamo ayinzu nayo ubugari bw'abana
tanga tiko turayerera nk'uko ubonye ne ntacyo dukoranye turingaho turi mu ibarabara.
Bigiye umusase arabagira inama y'ingene bobandanya kubaho.
Inama twogira abotse ibigori nuko borondera ubundi buzi kuko ngaha mu ntara cyangwa mu gihugu cyose buzi buratandukanye hari ubuzi bwinshi kuko ako kazi mu bisanzwe kari akazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi n'ashe gituma bashobora kurondera ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi baca bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitanavuga gashu usanga abadandaza baguriye bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyotsa.
Kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe
ndi twakora atwo bikora hehe umuntu kaba amenyereye icyo baye aramenyereye waza gukora ibindi utari bushobora udafise umutayi wo kugira ubishikiye
naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo
yemwe twarabishimye cyane ntituraheza no gusarura basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwabara n'imifuko n'itatu ndaze neza yuko umuryango nyene tuzojya nyene tugahaga kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabiza barajana kurajya mababura nyene baza barota ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki none akaca yikorera bibisa gaca jana mugakuvaho babikuri umuntu nyene azorindira yanikire hama azarajya ubugari n'abana umuntu umujyango umere neza
kiretse ko umwimbo wiyongereye ibigiga bikabomboka. Aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwakiye bugabanuka
akarusha twabibonyemwo nakuko uri myenyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atagisuma kikononera kandi handi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse
abeshi baranikiye ibigori n'utabifise ariko beshi baranikiye kuburyo mu minsi tuzobona ko ubufu buzaba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse.
Bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo.
Ubu ibigori ni byinshi ariko kubera be ng'umugorigori ifiguma iduka aho yokorotse iguma iduka kandi bavuga yuko njya ngurube ngera mu mugorigori yuko harimo ingese bizanduruka bitera indwara abantu.
Nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashobora kudanaza umugorigori nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma bengo umugorigori nayo nyene ihagaze vyoba vyiza.
Icyo cyifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
urumva umugorigori nawo hariho ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona wo ntunazimbya si nk'urwagwa nk'ubu dufate nk'ubu ngotse nk'ubu nshobora kuba afite nk'abo 200 kugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbya mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi aca asumisha 1000 mugabo 200 ashobora kuyahitana mu gakombe k'umugorigori. Umugorigori rero nta kibazo kabisa kubwi wanje abona umenga woguma
iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro. Umuhanuzi wa Buramatari w'intera Kirundo ajejwe imibano aratanga umuco.
Tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakoze biraboneka yuko atari inzoga iri mwazazi ndetwita inzoga z'ibiyayura mutwe. Kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbo w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa gusa turabahimiriza kugira ngo abene gihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cyane cyane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangangufu.
Intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka Muyinga zarahonyoye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo. mukirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe yo mu ikambi mbere ko duhana gahindukira. Impunzi z'Abarundi bakora akazi ko kudandaza biyamiriza intererano y'amafaranga igihumbi y'amakongomani basabwa mu ntumbero yo kwagura no gusanura isoko ya Rusenda ihuza impunzi z'Abarundi n'abakongomani. Ibindi kuri ino nkuru muravyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo.
Bamwe mu bacuruzi mu nkambi yo mu Rusenda bakorera imirimo y'ubucuruzi muri site ya Rusenda Rurinda na Gatunguru bagaragaza yuko babangamiwe n'amafaranga ubuyobozi bw'isoko bubasaba mu rwego rwo gushigikira isoko riri kubakwa n'ikigega cya leta kizwi ku izina rya Fonds Social, ariko bakaba basaba abacuruzi gutanga umusanzu wabo nk'abagenerwa bikorwa kimwe n'abaturage b'abakongomani.
Tumaze iminsi tubona mukuru w'isoko afatanije na komite yiwe baza ngo dutange amafaranga igihumbi. Ico gihumbi tugerageje gusaba insiguro yacu niba tubwira neza icyo ari cyo, kuko bamwe muri bo batubwira yuko ari amafaranga nzofasha mu kubaka urugomero baraje, ariko abandi perezida w'isoko nawe akatubwira yuko ari amafaranga yo gufasha mu kubaka isoko iyo mu Kibembe hariye. Twe tukibaza duti none ayo mafaranga dushobora gutanga yubaka hanze y'isoko ni kubera iki? Uwo mugambi nk'uwo bawuzanye muntu yitwa ntibawurisigurire ku mugaragaro ngo tubumenye kuyatanga ntibyari bibi, mugabo fata umwanya muje kuri tere musigura amafaranga icyazokora, sino kuyatanga ntibyari bibi, ariko kuri umwe mwanya nayo tubahereza je ndi mubanse kuyatanga, ariko hari abatanze
amafaranga bari kutwaka batoreka amafaranga yo kubakisha isoko, ariko ayo mafaranga n'uko twadukoresha inama iyo nama nayo ntibadukoresheje kuko nuko batwanga dukoresha inama twashe tubana yuko ari ibintu by'amahenye. Twe dushaka ikigo ko mwatubariza amafaranga nimba kubaka amashuri nimba tushe nimba mu refugee akwiye gufasha umwe n'igihugu wo muri Congo tumenye kuko turabe refugee cyangwa se nimba bazafasha leta ya Congo natwe baduha umutahe kugira ngo tunafashe leta ya Congo tube nk'abanyagihugu.
Nubwo biruko hari impunzi zimwe na zimwe zigenda zitanga umusanzu, ariko zigasaba abayobozi b'isoko ko baborohereza mu iryo soko rya mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani rizaba ryuzuye.
Twe badusiguriye ati ico gihumbi tukitange ni tagisi yuko umuntu ashoye iyo hefo cyangwa agiye kurangura nibazomutoza yandi matike urocha werekana kajya kapapuro baguhaye hanyuma ukaca wanda utatanze indi tiki yariyo yose. Tusaba yuko baje baratwemerera natwe twandi iyo hefo kubera iyo hefo tutanga matike menshi arawusanga utanga matike ku bantu ndwi cyangwa batanu.
Emmanuel Ntirampeba umwe mu bari muri komite ikangurira abacuruzi gutanga umusanzu wo kubaka iryo soko aragaruka kuri aya mafaranga batavugaho rumwe n'abakora umurimo w'ubucuruzi mu nkambi yo mu Rusenda, dore ko benshi muri bo binubira kuyatanga.
Ku kibazo kijanye n'amafaranga igihumbi n'amafaranga hariho isoko iri ngaha ihuza CPGL ihuza twebwe abantu bari ngaha mbese no mu Burundi kuko ni isoko ya kera. Iyo soko yarubatswe yubakwa na ARD ifashijwe na ASER, mugabo rero igipande yubatse cabonetse kari gito bari bashatse kungura ko ari leta nayo niyo yashatse kungura ko ico kipande bacha bavuga rero ti hariho amapursantage 10 abantu bo ngaha babwiriza gutanga bacha basanga bonye ntawe boshobora. Baradusaba ati no mu ikambi hari abantu basanzwe bacuruza nabo bodufashe kugira ngo bishure amafaranga, kwe natwe rero twaci duca kuri abo bantu basanzwe badandaza muri izi soko zacu ntonto kugira ngo badufashe gutanga igihumbi igihumbi hamariye tuzoshikana hariya ifashanye tuzuba twaronse nk'impunzi. Hari abatabitahura hariho benshi babitahura kuko babona ko ari ibintu by'akamaro, ni naho bazofatira ejo ari nk'umuntu agiye gusaba nawe ikibanza muri iryo soko bakavuga ati we wari watereye canke ntibatereye kugira ngo bamenye ko bashaka kuguha ikibanza.
Hari abayasaba bavuga ngo ntibazajya bishura amataxi babwira abacuruzi.
Uko bimeze nuko by'ukuri ni intererano, ayo mafaranga rero yatanze nawe uzofatira kugira ngo bishobotse usabe ikibanza, kandi ntagara amafaranga turi ko dusaba ku nguvu ariko umuntu wese avuga ati je ndacuruza no mu isoko yaho hefu ndashaka kwacururiza yoterera kuko ni ku bugombe bw'abantu twaratanze n'ibitansi.
Iri soko rya mungano riri kongerwa ku isoko ishiramwe gita impunzi ya sere ryari ryubakiye impunzi n'abaturage b'abakongomani rikaba rizuzura ritwaye amafaranga y'amadolari ya Amerika arenga 70,000. Radasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umuntara y'Amajyepfo.
Bedasteni no kuriwe duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwari mwafashe akanya ko kutwumviriza mwakenuye cyane imbere yuko duhanaga hindukira mu nkundire ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri sanga muzakurikira saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda yakoze Macbile ya Bero yashikanye Madrid ahiwanyu hamwe na ingenieur Linas Diane na hazwe twari kumwe muri ya 18 twe miko turi batatu twifurize kugira indwi nziza.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.